ይህ ራዲዮ ኢስቪዲ አሜሪካ Mwaranya kukulikila na ibigani ilo vizachi mkilundi niki nyarugwanda kuri radio Izwi da Amerika i Washington DC. Mwiri weneza nchoti mtu teza matwi. Mwiri kumena fideni yonga bonda wa haikaza mbigani vizachi utuwafiti kuri isa.
Mwisi mikei ukupa wivonye, wajia wanuse, wazobjuka, usanga, kwa wawusi. Nisawiko, kwa inigisho, mkukira ngo, wajumbe, hama tuwateguri ya handi.
Woni cyegera cyambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Gaston Sindimwe avuga ku bibazo ibihomoka bishobora gutera ku banyagihugu atagikozwe mu ntara ya Muyinga. Turavuga kandi no kuvyerekeye bamwe mu bakandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biyamiriza imashini komisiyo y'amatora yamaze kwemeza ko zizokoreshwa mu matora. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi habajejwe intwara mu ntara ya Muyinga batabariza abanyagihugu barongoye ko bashobora guhitanwa n'ibihomoka vy'imvo atagikozwe vy'imivo muri antunga kimwe mu bimanga bibangabye cyane ubuzima bw'abanyagihugu kiri mu gisagara cya Muyinga muri quartier ya Mukoni mu biro byo guhimbaza yoro byo guhimbaza umunsi mpuzo makungu hariwe gukingibiza n'isibe cyagera cyambere cy'umukuru w'igihugu asaba ko abo biraba bose kurondera aho bimurira abo banyagihugu imbere iyo kuhakora ibindi twumvirize umenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Mu ntara ya Muyinga aho wahimbarijwe ku rwego rw'igihugu abanyagihugu babangamiwe ahanini n'ibiza bishobora kuzoturuka ku bimanga n'ibihomoka bitegwa n'imivu y'imvura. Abajejwe intwaro muri iyo ntara baharura ibimanga n'ibihomoka bigera kuri 10 bishobora kubangamira ubuzima bw'abanyagihugu. Ikimanga kiriko kiratera ubwoba uno munsi cyane kiri hagati mu gisagara cha Muyinga muri quartier ya Mukoni. Abani bamwe mu banyagihugu twasanze baba hejuru yacu
ico kimanga nyene ewa halimvure go yenyene ukajama nyene kazobara ubwirwa nuko cha gutwaye nyene bisa imvure go yenyene iyo ko nyene wakwama nyene ewana witeguye kugira niki ko cyane
nyaka ihera kiguma kiduka na gucamaze gushikira n'abantu buri mwaka kiriyunguruza cyane cyamaze gushikira mu banyagihugu nako nkiyo nziyo ngaho hepfo yamaze kugenda n'ubu unyihogera nko mu kwa gatatu imvura ikabanyishi cyane nako nyizizi zotemba kandi bana ko ari umuryango munini cyane kuko uru rupango rurimo imiryango myinshi cyane.
Abo banyagisagara cha Muyinga bavuga ko bararana ubwoba buri munsi imvura iguye bikaba ibindi
iyo nzi yarabomotse n'inkinzo kwanza nyeshi ngaze maze kugenda ariho n'uruti ngaho kandi ruheruka kugenda imirima yose iratwagwa
abatwifuza yuko mwacubaka neza bakagira akantu kagakanevu kimba ritiye kamena amazi hirya hama abantu bakoroherwa kubera abana benshi bohererayo
turashobora kubibara ati nyene gihava kibahitana nyene n'imana nyitwitungi gusa nta muntu aragwa imana igumikinga nimba cyo kubakwa bigakumva mukoze cyane.
Abajejwe intwaro ku rwego rw'intara bavuga ko ico kimanga gishobora no guhitana ibarabara riva mu gihugu cha Tanzania ni barabara ricamo hafi 70% z'ibidandazwa byinjira mu Burundi biciye ku mpaka wa Kobero. Nikindi Mabazi Jean Berik Masi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga yogera ko mu gutabariza ababa iruhande y'ico kimanga
mwiboneye nyakubahwa ko nakije kiromo kamwabonye bigoye ko twebwe ari Muyinga turonko uburyo bukwiye bwo kugihagarika. Asaba rero ko ababishoboye bose umwe wese bivanye no burya fise na cyane cyane ubushikiranganji kugeza ibikorwa bya leta ko bogira icyo bafashije kugira ngo ibarabara rya kaburimbo niricike kuko ricamwo ibintu byinshi cyane biva hanze y'igihugu.
Alain Guillaume Bunyoni arongoye ubushikiranganji bw'umutekano no gukinga impanuka avuga ko akamo bategwa n'abajejwe intwaro mu ntara ya Muyinga gafashwe nkama ahagarariye leta muri ugo rubanza icegera cyambere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwe asaba nyabuna abo biraba bose kurondera aho bimurira abo banyagihugu kugira bahakore.
Tugasaba intwaro cyane cyane abajejwe gutunganya ibisagara ko aho twabonye bijya bihomoka ko borondera abenyagihugu baba hajyaha aho dushobora kubimurira hanyuma tugaterera kugira ngo hajya ahantu hakokwe kuko mu minsi mikeyi uko twabibonye bajya abantu bose bazobyuka usanga twabahuze. Dusaba yuko hoba inyigisho mu kugira ngo babyumve hama twategurira handi kugira ngo ituzobabure kandi twabure.
Sindimu asigura ko ibiza n'isibe bituruka ahanini kuguhonyanga ibidukikije. Ku ruhande rwa leta aratera intege abagwiza tunga kugira baterere muri ico gisata.
Kubiya rero tugwanye guhonya amashanga twifuza abikoro twabo canke abadandaza yuko bofasha mu kuzana bya byuma bishobora gusahiriza kugira ngo ibiti bidusubire kubihonya kugira ngo kandi bishose n'inkwi zigabanuke baze bazanye bimwe byo gucana tudakoresheje inkwi. Leta y'u Burundi iremeye kubafata mugongo muri bimwe bita byo kugira yaobeye cyangwa ahandi.
Icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu aremerera abagwiza tunga kunaborohereza no mu gisata cyo kubika amazi hamwe no kuvomera imirima muci Imuying mu buraruko bushira buseruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamwe mu bakandida mu matora y'umukuru w'igihugu bariyamiza imashini komisiyo y'amatora yamaze kwemeza ko zizokoreshwa mu matora. Baranasaba kandi guhabwa amahirwe angana ku bakandida bose mu binyamakuru vya leta. Umumenyesha makuru wacu Claude Ganza Munyamagana araduhidonido kuri iyi nkuru.
Munyandiko yasomewe Kinshasa na Theodore Ngoyi Ilunga Wansenga wiyamamaje nk'umukandida wigenga akaba aturuka i Lubumbashi, hagaragaramo urutonde rwa bimwe mu by'abakandida perezida banenga kandi bimwe muri byo basaba ko bikosorwa byihuse. Muri byo harimo kuba mu biganiro hagati ya komisiyo y'amatora seni n'abakandida perezida hatarabaye mu bwumvikane mbere na mbere ku ngingo yo kureba n'imashini z'itora zimwe cyangwa zitemewe n'itegeko nshinga cyangwa irigenga amatora. Abakandida bavuga ko perezida wa senati yigeze yemera kwiganirwaho, nyamara umubare munini w'abakandida perezida babyifuza. Harimo kandi n'ingingo ijyanye n'ingingo bihe y'amatora n'iyubahirizwa rya buri ntambwe mu ziteganyo zose. Aba bakandida kandi bavuga ko ingingo ya gatanu y'itegeko nshinga ivuga ku burenganzira bw'ibanze bw'umuturage bwo kuyoborwa na perezida n'abadepite batowe mu buryo bwa demokarasi, kandi komisiyo y'amatora nayo ikabirebwa n'iyubahirizwa ry'iyi ngingo. Aba bakandida bavuga ko bashyigikiye amatora yifashishije impapuro z'itora kuko arizo zemewe n'itegeko, bagasaba ihagarikwa rya gahunda yo kuzifashisha imashini z'itora. Basaba iyubahirizwa ry'ingengabihe y'amatora iteganya ko kuva tariki 20 z'ukwezi kwa 9 kugeza kuri tariki 5 z'ukwezi kwa 12 y'umwaka impapuro zose z'itora zaba zaramaze gutegurwa, kuko aribwo buryo bwonyine bwemewe n'itegeko rigenga amatora muri Congo mu rwego rwo kubahiriza uburenganzira bw'umuturage wa Kongo bwo kuyoborwa na perezida n'abadepite bitoreye. Basaba ko gutegura impapuro z'itora mu kimbo cy'imashini bidakwiye guhindura na gato ingengabihe y'amatora ateganyijwe tariki 26 Ukuboza uyu mwaka. Basaba seni kandi gusuzumana ubushishozi urutonde n'imyirondoro by'abemerewe gutora, abanditswe inshuro zirenze imwe, abiyandikishije impitagihe n'abafite imyirondoro ituzuye, byose bigashyirwa ku murongo. Indi ngingo ikomeye basaba niyo guhabwa amahirwe n'umwanya bingana kandi mu buryo bumwe mu bitangazamakuru bya leta ku bakandida perezida bose, cyane cyane kuri televiziyo y'igihugu RTNC. Aba bakandida basaba ko hashyirwaho komisiyo ireme imigendekere y'amatora kandi hagashyirwamo abahagarariye abakandida kugira ngo bizere neza ko buri kimwe gikorwa mu mucyo nk'uko amategeko abiteganya. Basaba kandi abaturage ba Kongo gukomeza kuba maso bakurikirana niba amatora arimo ategurwa hisunzwe amategeko, bagakomeza gusaba ko imashini z'itora zitazigera na rimwe zikoreshwa kandi abari kuri liste y'itora mu buryo budasobanutse bakavanwaho. Basaba kandi umuryango mpuzamahanga n'imiryango inyuranye y'Abanyafurika, iy'akarere, yo mu gihugu imbere n'indi yose kugira uruhare mu gusaba ko itegeko nshinga ry'igihugu iry'amatora n'irigenga imikorere ya seni yose yubahirizwa kugira ngo hazabeho amatora mu mutuzo. Nibutse ko abaturage kimwe n'imiryango inyuranye batahwemye kugaragaza ko batiteguye kujya mu matora mu gihe hakoreshwa imashini. Itegeko rigenga amatora nta na hamwe rivuga ko imashini itora. Ni ibintu badutuyeho. Niba komisiyo y'amatora idutsimbariye kuri izo mashini, izajya mu matora yonyine, kuko twe nta kizere dufite izo mashini. Tuzitabira amatora kuko hadakoreshejwe izo mashini zo kwiba kandi byakurura imvururu nyuma y'amatora.
Ile mashini kabisa tunaipinga,
Iyo mashini rwose turayanze, ntituyishaka, kandi niba ari n'amafaranga yabuze yo gukoresha amakarita y'itora, batubwire buri mutura yatangi idolari ryo kugura ikarita ye, ariko iyo mashini yo
ntituyishaka.
Bigamije uburiganya no kwiba amajwi y'abaturage ba Kongo. Dusobanukiwe amanyanga izo mashini zikoreshwa, niyo mpamvu tuzita imashini zo kwiba, si imashini z'amatora. Nibakomeza iby'izo mashini, ubwo bazaba bashaka irindi
tanga.
Nyuma yuko hatangazwa urutonde ntakuka rw'abemerewe guhatanira kuyobora igihugu, nubwa mbere abakandida perezida bagaragaje uruhande barimo kubijyanye n'imashini zitora Seni yagaragaje ko zidakoreshejwe amatora yo ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka atashoboka n'igika kindi gisa nk'igisuka amavuta muziko kuko abaturage bagiye bagaragazanya ubukana ko badashaka izi mashini mu gihe ubutegetsi bwo bugaragaza ko nta bundi buryo bushoboka amatora yakorwamo hatifashishijwe izi mashini. Iyi nyandiko iriho urutonde rw'abakandida perezida 11 ntigaragaraho amazina azwi cyane nka Tshisekedi Chilombo Felix, Kamere Lwakanyigini Nkingi Vital ndetse na Badi Bangantita Sami wabaye ministri w'intebe, Claude Ganza Munyamagana mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa ku bwa Radio y'Amerika.
Urakoze Claude kuri iyo nkuru. Radio y'Amerika Washington DC ni umwanya w'ikiganiro muri Kirukuri.
Amasaha make imbere yuko Alice na Mwampi bagira isanganya bavuye ibuvunyi.
Ari, none yosake yagutayizana ngo ndayiteke.
Wapi? Inde itwara mu ntoki.
Yamba wibaje ko tugenda ni modoka. Nzoba ndaguhetse kuri moto. Uronye ninye nufata na sakamea.
Ndi yaranja, ukatse omeya.
Dada na sakamea anyuga bashe. None?
Mwebi ntavyo mwomenya ni byacu.
Oya navyo twomenya nyene.
Tekera niko gari ho sha twigende. Kuje una kugiki?
Turagenda ntugiye kibazo. Uri kumwe na mwana.
Yo, ehe no kuri kwimana sezerage
tutara. Ba rero uratanguye. Tekana. None gahise. Cene ubizi ngene ntwara moto.
Agamama
banyita pilote international. Wewe gusubonye nakije moto je mwana. Duhagurutse tuzuba dushitsi rusangi.
Nawe moto yahura yishimba. Agamama. Agangira si moto ni ndege.
Isha ni ndege gira hasi. Uye merasha.
Ekereka.
Ahubwo.
Sa?
Naho tugomba duta. Je numvumengo.
Nibikiga mwana.
Numvumengo sinotana suye kugerageza ngo mvugane n'urya musatsa wazibera.
None gashamwampi. Nabonye ko nubwa mbere wagerageje kumubaza ariko bitagenze neza. Wabonye ko byahavuye bihera ukuntu.
Irasubiye ngamuhenda henda purepure kirayo bimbwira. Yerega burya abantu iyo bayatse bakavugana ubukeboke ariko iyo gira icambwiye.
Sha.
Eh?
Antuka jewe.
Yerega yise urya musatsa wazibera niwe wenyine asigaye mu muryango. Ngiye atabimbwiye. Ntawundi nzoro nkambwira ukuri.
Erega ndavyumva mwami. Kandi ndagutahura. Gusa nyene urumva.
Hanyuma kandi nk'ubu bishitse nawe agapfata abimbwiye bizuba bihetse. Nta kuri nzopfame.
Sha mwami. Ndavyumva kutorohewe. Siri tukora yamaze kwizera cyane kujya musaza wazibira azoguha umuco. Bwo nyene warabonye uko ari wizeye kumusanga atari kwari. Ntibyoroshe kwakira ariko nakundi ukwemera uko nyene bimeze.
None gasharise mpebe nagerageje. Ubu rero byose mpebe.
Oya suguheba shamba. Suguheba. None gashamwampi ko bakubwiye kujya musaza wazibera mu mutwe bitameze neza kubera ingorane yaciyemo mu ntambara. Yugisha kubwiye hoho womenya gute ko ari ukuri.
Mugabo nipfyo.
None waho nyene ntibavyiboneye ko bidapanze neza mu mutwe. Deka tugende tubandanye ducukura muri zijya dosiye twakuye muri etat civil peut-être hari naho nawe wokura mu mucu.
Urira moto twigire sha. Zaje ndavyishinze no hava sanga no gutubura naturubuye.
Yo, mwami. Tatirindire mwami, ridira mwami.
Telefone yawe yagize.
Nibigiye kuri etat civil.
Oh ya.
Verifya neza. Mama zikugara mwami.
Verifya neza sha.
Ibyo nayo ufite.
Uwo baba yibagire kuri etat civil gute kandi neje mu byuro twari ko turaraba zadosiye twafoto.
Oya yibaye.
Baba muri sakame. Baba muri sakame harije usanga ari.
Mama ndagusabye simbe nayisizeyo. Wa. Poshe tenda.
Sha. Hari wewe wewe ni wagira mariage uzuvurondera n'umugabo muryamanye dakurahi nane ndumva ko ari ifise nga
tubakaje
puna byawe
ndamara gusa tugende
mirongo ishikirijwe mu mucumba gute emejewa kubganja minumbu mengo karibu muhe erego sande tukira dutangure
murarinda yego ugatangura inama ntari
harabanyabugo bari bacikirije cyumviro cuko uyu munsi twobanza tukareka gatonya cyo mu rima waranduwe kugira dusabikanye ubuzima bwa bamwe nabandi twaciyemo none ubyumva gutega muhe icyo cyumviro uragishigikiye
akira ngo nibindi kiyumbwire urabitereza ko giye no kwigira mpuzi ivyumviro nabanyabugo cyo mugabo ntacho ndapfa kumviriza
erekana ubundi muhehe ntidutegereza guhuza ibyumviro twese igikuru nuko umwe wese yo kubahiriza icyumviro cy'uwundi
yego nibubahiriza icyumviro canje nanjye ndubahiriza icyabo
ntacho muhehe ndumva ndumva uri kuratera intambwe reka rero tubanaye tuganira yego ijambo ni ryo wese iba fise icyo yifuza gushikiriza abandi ego nora ndabona ko yahagurutse nora afata ijambo
asante jambo tena
mahola
dosanje we numvise ndashaka kubabwira ingorane twahuye muri famiye
ego ego
ngane nyabaki
wenye wajui
duhane jambo
ndio wenye wajui jewe ndifuvi sifise papa
kwa abuni na papa wa ofisi
kafungiri kuchuchana
wapi yarafuye kera sasa papa yari umurovye kabambe kabisa ye mwenyewe ndio alikuwa na bato a moteur hapa musure Jean Zima
ukishime bwiwe urumukuru kishiba fundi
sasa niwe yatanga imboga ya rusangi na mugereko
ukishime bwiwe
alikuwa shageuka bosi wa grave kabisa
tukumtulize kanza mungu ala njambe
munisikilize sasa wenzake wavuvi wa rusangi wakaanza kumusikilia wivu batangura
kumfira
inzigo
umfisha kafundi
ngo yabatwaye isi
Farero kabu beshi kabanya mukoche
na
kuti mbi tango.
Na wasa ndelea. Sasa umusumwe alingia mumai. Agaruti maiti.
Tue mungu wacho.
Abasuma bavuye hakujya rusangi baje kumwiba gwato bacha bamuta mumazi akakufa
bwabundi nuko byake
papa kishakufa jewe na mama nabo tuvukana turishi mubaya sana baratirukanye mu nzu twari dupanze kubera na mara yo kuriha Ration hakuna Badogo yangu baraye bayishure Sasa paka leo tuko tu hapa nitigeze tumenya ukuri atukujua ta verite ata moya Twarindiriye ubutungane nitwabubonye.
No, utwabaye. Twari tuzi ko bashikiwe n'ingorane nk'izo kubaranya abanyarusanga biwacu.
Ah, siki ya fundeli. Nao papa abamwishe bavuye iwanyu. Sindabagiriza mwebwe.
Oya sitwe.
Apana vraiment. Si mwebwe mwese batu barusangi mwamwishe. Alakini sio tu tunataka ukweli. Tumanya ukuri abamwishe papa bahanwe kugatwe kabo
Mbebash baba hungu bari mu ya position mukabumenga gero byose akayakacanye
Ndihomubiri Bash ndombura chuka inkapeto kabisa ago
kiwati naroro simwe
urabone zombo kuri kurapfisha gusa va muri bajya bageseru zitugwe ni karashe utufaje kugwanya rugamba go kwiganzura
kare kare kashari kare
sha
Mugabo, namwe mwaripanze.
Musha, ubu ni byoroshye mwumwe. Reka. Ibugaho twahora. Kubara twirutse ko duca turakinjura tuza gushinga ibirindira ha muri iki kibira kiri ku mupaka wa Buvunyi na Rusangi.
Murarabe neza abagabo. Murabona ko atari kure y'ibarabara rijibupfe.
Ubivuze nkubize. Nubone turacyari ko turabe nyina tuye stara neza. Reka ntagahe ngo baduhashe abaguma batwiruka.
Nyata
natwe ntanibikoresha bikwidufise kuva mutama gitahunze sha ibintu biracumba gese no kubesha
urazi ko ari we yahora duho buryo none nagira muho mutama araje araza kubara ababanga
wapi yabanje kwika mufura wangu none we hoguti
sha ndakubwira
irusangi ubandanye wope
reka muhungu reka nubugesera mutama twarabandanje dukorana je arampamije ku telefone
wewe bandanye wope kujya nyene
mugabo muhungu iraho ndiko egi ntwara gatwe mwishwanje mutama nawe yari ikinjurye
nze wa muhungu na none ushaka yerekane mamurume
eti byumva mugabo jewe natanguye kubona ko ibintu bya mugabo ari kare aratujana mu ari danje mwishwa
danje gute
danje
gute
none ka muhungu nkaje ko bigira ibintu yakurukana igipolisi genzo gihungira
hehe kinjuru tufata muheto
mama
eh ugumye hari barakuruma nakazi ka
sha ishamba narari ciye mu nize nishwa zobambi haya kwitongo bazopfuma batindaho
ndakubwire ha atwebwe rero ko turi ngaha imbehe rari rutaragaza nta matongo twari dufise cyangwa ubaza ko tutatwifuza kuba mudacu ariko ntacoshe ndakubwire ha turaje ko turi kumwe no mugabo mutama wacu giti ntare azo hadukura futane turataha kandi tuzotaha n'insinzi ndetse ndakubwire
ahubwo jewe mbona umenga ibyurya mugabo twari dukwiye kubyitondera kebuke tukaraba neza wa muhungu jewe ndabona ko turavye nabi tuzohava dusanga ari karaduhenda ngo turo turagwanira umuryango w'abarengero kumbe nawe ariko yironderera inyungu ziwe twari dukwiye kuraba tukamuvya inyuma ataraduta mu rudubi
tumuvinyuma
nyine tumuvinyuma
Ale, tatyo muhimbiri.
No,
Jewivyo nakutse numva muhira ndakurahiye nibindi mugabo siwe wenyine none gafunde wewe ntavyo ziko twakutse batubwira kwa ahubwo ari abanyabugo bahora baza gutera kumwihi wacu rusangi ngo bakiba ubwato bakagenda bishe n'abantu
yego
nandi nibyo nahora numva none bijya nura yavutse umva byo babyugute ari hamwe byoba ari byo hoho funde byose byoca bicangana ewe beka mukama w'ikigo twoca dufata iki tukare kiki kamukama wacu we
ubwo jewe byanga byakengewa muhungu gute
tuzohaba dusanga babatama bacu baradubeshe
neko gute
neza na neza tuzosanga kaiza k'ibyabaye mu karere hagati y'abanyarusangi abanyabugo n'abanyamugereko batigeze bakatubwira uko kari
yego hewe kuba baratubeshe rero
birashoboka ko batubeshe aho kutubwira neza uko ibintu byagenze ngo tumenye ukuri bagumye gusa batubuganiza mu kwako batumvisha ko ingorane zose zabaye aha mu karere ngo zatewe n'abanyabugo
yego
kano kamba wacha
nzira na uratangu
nzira nzi kona we yahuye ningora na nkatse
yacari kusimi
we mana ya kabone na wenyene yaratuntu yego mutima
na ututangura bya bintu
bibo
byawe
fundi kamba ba
yatumye ko kandi batuntuye kugira ngo ni we abanye wenyene
shisha
mpenda kusatsye twebwe twarababaye he abanyabugo twebwe ntakibi badukoreye
nico gituma rero
bijya
nora tusabikanirije cyari bika kutubera icinkwa
yego
tugatahura ko bwa bundi amabinya baya mu karere cyadukoze ko twese abanyabugo n'abanyarusange kandi amabi yose uko yagiye arakurikirana tubiravye neza twosanga twese tubifisemo uruhara
babikunda bagisanganye ikomeye agisanganya na mwami
ibiganiro rero twati bafite kuri isa kuri radio ijwi rya Amerika aha niho bigaruke tushimiye engineer dufashije mu buhinga bw'ivyuma na Fasil Gebeyehu yadufashije kwegeranya ibiganiro twabategure kuri isaha wa bihagarariye ni Etienne Karekezi kuri mikoro mwari kumwe na Ange Viden Yongabo tubashimiye mwese rero mugira umugoroba mwiza mubandanye mwumviriza radio yanyu radio ijwi rya Amerika.